Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Niriwe canke mwaramutse nshuti bagenzi ba radio Inzamba agateka kawe turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 2024 imyandagaro mwaka w'ibihumbi 2022. Amakuru twateguye kubashikiriza aza kubagizwe na zimwe muri zi ngingo zikurikira. Mu gisata c'indero ubushikiranganje bw'indero bwaraye bwugaye amashure arenga 30 bukayagiriza kuba atarakwije ibisabwa. Ariko rero ivyo bizogira ingaruka mbi ku bavyeyi n'abana kuko iyo ngingo ifashwe igiye kigiye nk'uko binegugwa na Yorari n'ibizi muraza kuvyumva muri ano makuru. Mu gisata c'ubutungane naho bamwe mu badandaza batubahiriza ibiciro vya leta mu ntara ya Muyinga barafungiwe mu ibohero ry'inyamiramabi yo muri iyo ntara mu gihe sentare nkuru yo muri iyo ntara yaraye iciye imyaka ibiri abafatanywe urumogi hagati y'intara ya Cankuzo na Muyinga. Mu manuko naho hari ukutumvikana hagati y'abajejwe intwaro n'abunguruza abantu kubera iduzwa ry'ibiciro rivuye ku ikena ry'ibitoro Musangwe Ikaze Idonido ni Mukanyi Sasa.
Inzamba
ndasubiye kubaha ikaze. Amakungu arakwiye kuhagabira kuko abasirikare b'Abarundi bari kumwe n'imbonerakure baheruka kurungikwa mu gihugu cha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashobora kwirara mu mpunzi z'Abarundi bahungiye muri ico gihugu, na cane cane ko bahunze ico gisirikare n'izo mbonerakure, bishikirizwa n'urunani rw'amashirahamwe aharanira agateka ka muntu n'ak'impunzi ziri mu makambi CBDH Vicar. Mu rwandiko urwo runani rwashize ahabona kuri uyu wa kabiri. Rero ko Nsharangabo icegera c'urongo y'urwo runani avuga ko abo basirikare b'Abarundi bashikiye hafi y'ahari impunzi. Tumwumviriza.
Twari dusohoye urwo rwandiko kugira ngo dutera kamo twerekana amakenga yacu inyuma yaho leta y'Uburundi irungikiye ku mugaragaro abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abo basirikare bagashirwa mu micungararo yaho impunzi z'Abarundi ziri, nuvuga nk'abashizwe muri Uvira muri Fizi, aho hose ntabwo ari kure cyane y'amakambi y'impunzi ya Rusenda na Murongwe. Rero twebwe tukagira tuti ni gute impunzi zishobora kubana n'abasirikare barungitswe n'igihugu zaje zihunga, na cyane cyane ko izo mpunzi zari zisanzwe n'ubundi zibayeho mu buzima bubi, zibayeho mu mutekano muke, kubera ko naho bivugwa ko leta y'u Burundi yarungitse ku mugaragaro abasirikare, hari imbonera kure zari zisanzwe ziriyo, hari n'abandi basirikare basanzwe bariyo, abo bose rero wasanga hari imigenderanire y'abafitanye nabo ba mayimayi nabo ba polisi bo muri Kongo. Rero twebwe tugatera kamo ko atagikozwe izo mpunzi z'abantu zishobora kugira ingorane nyinshi gusumba uko byari bimeze. Niho rero twahereye dusaba leta ya Kongo na HCR ko bukora ibishoboka byose kugira ngo izo mpunzi z'abantu zikingirwe, bibaye ngombwa zimugwe zikugwe muri ako karere karimo umutekano muke, mbere binashobotse bazikure muri ico gihugu ca Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuboneka ko atamutekano uriyo. Twasanzwe kandi n'amakungu kurikanura gukurikirana hagufi ibyo bintu kuko n'ibintu biteye ubwoba kubona abasirikare b'igihugu impunzi yahunze baza kuba hafi y'aho izo mpunzi zahunze ziri, urumva ntawubura amakenga.
Rero ko Nsharangabo akaba abivuze inyuma y'indwi irenga igisirikare kirungitse abashika 600 ku butaka bwa Kongo, abaharanira agateka kazi na muntu muri ico gihugu bakaba bemeza ko bagiye basangayo abandi bari basanzwe inyegero bari kumwe n'imbonerakure. Mugisata chindero, amashure yigenga arenga 30 yarugawe mu gihugu cyose ku itegeko ry'ubushiranganje bw'indero kuri uyu wa kabiri. Ayo mashure yagirizwa kuba akora adakwije ibisabwa n'amategeko. Nta ruhusha rubemerera gukora inyubakwa akoreramwo ntizuzuje amategeko n'isuku rike riharangwa. Ni inkuru tubaza Beramugisha.
Iryo tegeko ku bw'umushikiranganje w'indero François Habyarimana rifise intumbero yo kugara amashuri yose yigenga atubahiriza ibisabwa kugira abana bige mu buryo nyabwo baronswa ubumenyi bwiza. Yose hamwe n'amashuri 39 yigenga yugawe kuri uyu wa kabiri n'ubushikiranganje bw'indero igisagara ca Bujumbura kiza ubwa mbere. Ayo mashuri yagirizwa kuba akora ataruhusha ahawe n'ubushikiranganje. Inyubako zayo nazo nyene ntizikwije amategeko tutibagiye isuku rirayarangwamwo ritari ryiza na gato nk'uko biri mu itegeko nshikiranganje ryo kuri uyu wa kabiri. Izindi mvo zishikirizwa n'ubushikiranganje bw'idero nuko amashuri yo kwimenyereza abanza y'intango atari make yuguru yataruhusha ahawe n'ubushikiranganje ayandi nayo agakorera mu birasi bitabona. Abavyeyi barereye kuri ayo mashuri yose yahagaritswe gukora basabwa kwandikisha abana babo ku yandi mashuri akorera mu kuri no ku mategeko asabwa n'ubushikiranganje.
Iyo ngingo y'ukugara amashure amwe amwe yigenga mu gihugu ngo ntiyari mbi iyo ifatwa mu ntango z'ikiruhuko kugira abana n'abavyeyi ntibatwe wakuba mu kurondera amashure canke ibisata bigamwo bitagikunda. Uko niko bivugwa na Irari Nibizi aranira indero nziza mu mashure y'intango mu mashire hamwe adaharanira ibyicaro bya politike. Asigura ko ubushikiranganje bujejwe indero bwari kwitondera iyo ngingo kuko ingaruka zayo zishobora gutuma bamwe mu rwaruka baja mu ibarabara. Dukurikire Irari Nibizi.
Ingingo y'umushikiranganje yo kugara ibisata bimwe by'amashure cyangwa kugara ayo mashure ni ingingo mu bisanzwe yaribereye mu gihe ishure itariko ikora ikurikije amategeko itegerezwa kugagwa kugira bakingire abanyeshure bongere bakingire n'igihugu. Ibyo ni bisanzwe ariko ikibazo nyamukuru kihari ubu nuko iyo ngingo yafashwe hasigaye yinga rimwe ngo amashuri atangure. Mu gihe rero amashuri atangura mu 9 ishuri kugagwa hasigaye iyinga rimwe ngo amashuri atangure. Uca wibaza ba bavyeyi bari bafise abana bari bamaze kwandikisha abavyeyi ntibakironka ibibanza kuko ibibanza by'abanyeshuri bigamwo kenshi nabonye babirondera mu ndwi ya mbere y'amashuri yugaye ibibanza bari kubirondera mu kwezi kw'indwi ariko abana urabona baramaze kwandikwa muri ayo mashuri. Abavyeyi baramaze kugura ibyankenerwa byo gutwara kuri iyo shuri impuzu z'ishuri amakaye ibitabo n'ibindi byose bisabwa kuri ayo mashuri ubiri mu nzu. Urumva rero ingingo yari kuba nziza yifatwa hakiri kare cyane cyane igafatwa amashure ataranugara kinaho umuntu aribaza ati mbega kugira birinde bishika ngaho aho ishure yugurura igisata canke ikugurura yo nyene idakurikije amategeko biba byaciye hehe. Ubuyobozi bw'indero muri komine ko buba buhari kugira bukurikirane amashure bwo rinda umwaka wose urinda uhera ingingo itarafatwa nta bindi bihano byifata kibanza bishobora gutuma ayo mashure ashobora kwitegura gukurikiza amategeko canke nayo nyene ashobora kwitegura gusezera abana n'abavyeyi. Ivyo rero nibibazo bituma umuntu agira ati imbere yo gufata ingingo nkizo bobanze bakiyumvira ineza y'abanyagihugu ineza y'abavyeyi ineza y'abanyeshure kuko kesho usanga basubiye mu ihumbi hariho n'abadasubira kuronka aho biga aho n'abandi bana baca baja mu ibarabara.
Inama ya komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura yatoye musitanteri mushasha kuri uyu wa gatatu. Umuhutu kazi Trifine Safari yatowe ku majwi 20/27 y'abari bitavye inama ya komine Kanyosha. Trifine Safari hasubiriye umufasoni Ntawumvukiye Geneviève aheruka kubogozwa n'ubushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano. Mu makosa yagirijwe harimwo inyuruzwa ry'amafaranga yari agenewe kuziganiriza kazoza abakozi muri NSS muri iyo komine. Bamwe mu bakuru b'imitumba n'amazone bavuga ko batari baherutse guhembwa haraciye amezi ari hagati ya 3 na 5 bakaba basaba ko umushasha agiye kuramuzwa komine yoca abatunganiriza. Mu matora yabaye umukenyezi Nkeshimana Marie Suavis yahiganwa na Trifine Safari akaba yatowe ku majwi 27/27.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba akaburungu org.
Umunyororo w'imyaka ibiri n'amezi atandatu no kuriha ihadabu y'ibihumbi ijana kuri umwe nico gihano Sentare nkuru y'Imuyinga mu ntahe yayo yicese kuri uyu wa gatatu yaciriye mu rubanza rw'ikibiriraho abagabo batatu Said Nduwimana, Edouard Nijimbere na Karim Nduwimana bose bagiriwe n'icaha cyo kudandaza urumogi. Iyo Sentare kandi yafashe ingingo yo gushyira mu minwe ya leta imodoka yo mu bwoko bwa Corolla yari itwaye ibiro 87 by'urumogi rwafatanywe abo bantu batatu. Abo bagabo bose uko ari batatu baturuka mu ntara ya Ngozi bakaba bari bahagaritswe mu ijoro ryo kuwa 19 myandagaro uno mwaka ku ibarabara rya Cankuzo Muyinga. Muri ico gisata nyene c'ubutungane abantu barenga 18 harimwo abadandaza ibinyobwa vya Brarudi ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga bafungiwe mu gasho k'inyamiramabi muri iyo ntara kuva ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri. Bose bagirizwa kutubahiriza ibiciro byashinzwe na leta nk'uko amakuru atandukanye vyemeza Idonido na Eveline Mukeshimana.
Muri abo baraye mu gasho k'igipolisi benshi akaba ari abafise ubumwero bucururizwamo ibinyobwa bihingurwa n'ishyirahamwe Brarudi, abandi akaba ari abakozi bakora muri ubwo bunywero bafashwe kuko bashebuja atariho bari igihe cy'umukwabu wo gufata abatubahiriza ibiciro. Intwaro aho ku mugwa mukuru wa komine Muyinga ikagiriza abacuruza ibinyobwa bihingurwa n'ishyirahamwe Brarudi kudaha agaciro amategeko leta yashizeho ashinga ibiciro kuri ivyo binyobwa. Icupa rya Amstel rya santilitiro 65 rigugwa amahera 2000 rikaba ryari rigeze ku 2500 mu bunywero busanzwe. Nayo Primus ya santilitiro 72 yategerezwa kugugwa amafaranga 1600 ubikaba yari igeze ku giciro kiri hagati y'amahera 1800 n'2000. Iyo ngingo yo guhagarika abadandaza bazimba ku binyobwa bya Brarudi ikaba yarashimishije abaguzi bamwe bamwe bavuga ko intwaro yavuye mu itiro yari imazemo iminsi.
Arakoze Eveline Mukeshimana. Mu ntara ya Rumonge havugwa ukutumvikana hagati y'abarongoye intwaro n'abunguruza abantu n'ibintu. Ni mu gihe abajejwe intwaro basaba ko abo bunguruza abantu n'ibintu bokubahiriza ibiciro byashinzwe na leta nabo bakavuga ko bidashoboka kubera ikena ry'ibitoro. Ni inkuru ya Karine Dusabe. Amakuru uruganda rwa Radio Inzamba rukura muri bamwe mu bunguruza abantu n'ibintu ngaho mu ntara ya Rumonge atumenyesha ko byose byatangwe kuri uwa mbere, aho imodoka zitandatu zo mu bwoko bwa Coaster n'izindi zitatu zahagarikwa n'igipolisi bivuye kuduza ibiciro ku bafata imodoka ziva mu Rumonge zija mu gisagara cha Bujumbura. Ayo makuru akaba avuga ko abiyunguruza basabwa amafaranga ari hagati y'8,812 mu gihe igiciro cyashinzwe na leta kitarenza 600,000. Kuva kuri uno wa kabiri bamwe mu bunguruza abantu bakaba bahisemwo guhagarika imirimo.
Tabwo rero twe kutayavisha ayo mafaranga tuyavisha kubera tubona ata kundi kuri bugire tubigisha kugira ngo mu bisanzwe dushobore kutwarayo twakoresha cyo twaramo kigize igiciro. Rero twebwe twaciye duhagarika imirimo kuva kuri uyu wa kabiri kugira ngo twerekane tubabara kubona bashobora kudufatira amamodokari bashobora kuyafunga bisabye yuko kumbure twoba twebwe turazimbura n'igihugu abanyagihugu barimo abavyeyi bacu barimo abatuvukana barimo bene wacu barimo abakuru bacu barimo abatari bacu barimo abavyeyi bacu ntitubanka mugabo ico dukora twese tugerageza kugarura nyine buriye buri maduke tuba matukeya amafaranga tuba twakoresheje nkino cyane kugura ibitoro kino cyane amagudu uko ntaboneka tugerageza kurondera hirya no hino kugira ngo dushobore kubaho dushobore gutungana imiryango. Tugira icyo dusaba ni uko intwaro ntigombe gushyiramo ingufu ngo igomba kumva yuko tuba turahigana ikibazo gukora n'ibikini bike, ahubwo kugira ngo tore umuti w'ibyo byose nishyireho igisoro nita n'igisoro igishyire ku mufashanyo n'agasoro nitwe igisoro nini.
Abo bunguruza abantu basaba nyabuna abarongoye igihugu gutorera umuti ikibazo c'ibitoro kugira ngo uko kutumvikana bive mu nzira. Uruganda rwa Radio Inzamba ntirurashobora kuronka consolateur nitunga buramatari w'intara ya Rumonge kugira atange umuco. nawe arakenuye bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Rutana baragiriza indongozi siyo ntara kuba bari mu bagira uruhara mu iduzwa ry'ibiciro bya bimwe mu bidandazwa byankenerwa aho abo banyagihugu bakadoma urutoke kuserukira abadandaza muri iyo ntara azwi ku izina rya Juma ko ari we abategetsi bacako mu kwegeranya ibiturire bisabwa ku bidandazwa byankenerwa haba ku badandaza canke abavyifuza Ido Nido na Pierre Gahungu.
Nkuko amakuru ava muri iyo ntara avyemeza, uwo Juma Birongozi aserukira abadandaza ngo usanga ari mu bintu byose haba mu guhagarikira ibidandaza canke mu kubigaburira abadandaza. Aho hakavugwa ko ari we ahagarikira itango ry'isima rya Buseko, isukari ya Susumo hamwe n'ibitoro. Ivyo akazemo cane muri ino misi ngo ni itango ry'igitoro aho ari we atondeka imiduga mu guhabwa ico gitoro agaheza akayishira ku mirongo ibiri. Umwe ukaja ko abo yitabo hejuru kuko abo basabwa amafaranga ibihumbi mirongo ine kugira ntibatonde kandi buzurizwe imodoka. Abadashobora kuronka ico giturire c'ibihumbi mirongo ine nabo batondeshwa ukwabo kandi ntibaheza ngo buzurizwe imodoka iyo bishitse bagashikirwa kikiriho. Ivyo biturire rero ngo vyegeranywa ukuri kwamye abo bategetsi barorera kuko Olivier Nibatanga arongoye intara ya Rutana ngo adasiba guca ahariko hatangirwa igitoro. Ivyo ngo bikaba biboneka ko uwo Juma ashigikiwe kandi ngo sibura amatari wenyine amushigikiye ngo hoba harimwo uburongo iperereza mu ntara ya Rutana procureri hamwe n'utwara igipolisi muri komine ari nabo ngo boba bagabura ayo mafaranga yatojwe. Ayandi manyanga avugwa kuri uyo Juma ahagarikiwe n'abo bategetsi ngo ni ntonde agira zo badandaza batabaho mu bidandazwa by'isima ya Buseko hamwe n'isukari ya Susumo. Ivyo bidandazwa yahaye abadandaza batabaho ngo araheza akabidandaza wenyine ku mafaranga y'umurengera mu gihe aba yavyimye abadandaza bazwi. Ahandi bibonekera ko ashigikiwe ngo mu gihe ikiringo ciwe co guserukira abadandaza carangiye ngo Olivier Nibatanga arongoye intara ya Rutana yaranze ko abayandi matora kugira basubirize inzego. Baba abadandaza canke abanyagihugu basaba abategetsi bo hejuru gukurikiranira hafi ibibera muri iyo ntara ya Rutana. Kuri iyo myidogo yose uruganda rwa radiyo Inzamba agateka kawe rukaba rutarashobora kuronka kuri telefoni buramatari w'intara ya Rutana co kimwe na Juma Birongozi bavugwa.
Turamukengurukiye na Pierre Gahungu nino ngaha duce dusozerera ano makuru twariko turabashikiriza. Mwakoze mwese abariko baradukurikira, mwakoze mwese mwadufashije kuyegeranya. Jezine Kaze nariko ndabashikiriza, ndabifurije kuraranirwa. Mugira amahoro iwanyu naho ubutaha.